ibidandazwa leta y'Burundi yihutiye gukingira n'imyisukari n'iminyobwa bya Belarus ibi ndetse byari bimaze iminsi bikenye mu gisagara ca Bujumbura. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro Glorios Ntibarutahe yagabishije abadandaza ko bokwiyubara ntibikike mu kiza mu kuduza ibiciro mu gihe cy'iminsi mikuru irangiza umwaka.
Mu ntumbero yo kubahiriza akarangamutima k'umudandaza, akarangamutima k'abakorera mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu, bisabwe ko atamudandaza yokwikika mu kiza mu kunyegeza ibidandazwa canke kuduza ibiciro by'ibidandazwa muri iyi minsi mikuru. Abadandaza ibinyobwa bya Brarudi, isukari ya Sosumo n'ibindi, musabwe gushyira ku isoko ibicuruza muba mwahawe atakura abantunzi. Abakorera mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu, musabwe kubahiriza ibiciro byo kwiyunguruza na cane cane kubava mu ntara bajya mu yindi.
Ndetse hanashyizweho n'ibiciro ntabanduka by'ibiribwa nk'inyama, aho ikiro kimwe kiri hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 12 bivanye n'ingene zimeze. Ikiro cy'isukari cyashyizwe ku 2,500 y'amarundi, n'ibiciro ntarengwa by'ibinyobwa bya Brarudi byashyizwe ahabona. Byamara mu masoko atandukanye hari abadandaza bari bamaze kuduza ibiciro cyane cyane iby'ibiribwa. Aba nabaganiriye n'Ijwi rya Amerika mu isoko i Bujumbura.
Hari konvere n'ibibiri ubushaza bwa dudu bwahora kuri hagati ya 2,500 na 2,000, ibiharage byagumye kuri 2,500, ibindi byose bisigaye byahoraga.
Ntacyo nkabo bitunguru mbona ibiciro byagumye uko byari bimwe, nta byadoze nta byagabanu, ibizera nizo zari bisa n'izari zabonetse cyane, ariko byongeye kubura gatoya. Mbwa ntibyaduze igiciro kinini, ntaduze amajana 2 yonye, twaba duguze amajana 9 duguze igihumbi n'icyenda. Rugiye yagumye ari uko nyine uko byari bimaze iminsi ari bimeze.
Nka mubi ahora ku majana 9 ubona amajana 8, ibi byahora ku 1,000 ubona amajana 9 ubaye yakose ijana, byagiye birakora ku 1,000, bizahora kuri 9,500 ubona amajana 8,500, kijumbu yahora ku majana 8 ubona amajana 4. Ye muri akarere nkerereyemo mbona ibiciro by'uko cyaba bikerekeza, kubera uko biva ruguru ku giciro gitoya nkeje tumenya ibihe tupunguza ku baguzi bibaye n'ingene tuba twaranguye.
Kubazorenga ku ngingo yafashwe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro, ibihano birategekanijwe kandi n'amaso yo kubacungera ni menshi nk'uko umuvugizi w'ubwo bushikiranganji yabimenyesheje.
Tuboneyeho n'akaryo ko guhamagarira abenegihugu kumenyesha abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe uruja n'uruza mu mabarabara mu gutanga amakuru kuri abo bose bokwikika mu kiza mu kuduza ibiciro, kunyegeza ibidandazwa canke kutubahiriza akarangamutima k'ibisata bakoreramwo, kugira ngo bahanwe hisunzwe amategeko. Tuboneyeho kandi kumenyesha abiyunguruza mu miduga rusangi ko mu ntumbero yo kwikingira no gukingira abandi cyashyiza coronavirus bisabwe kwambara agapfukamunwa mu miduga.
Mu bihano bitegekanijwe harimo gutanga ihadabu hamwe no kugarirwa urudandazwa cyangwa gufungwa ku badandaza. Aho ni mu gihe mu minsi mikuru irangiza umwaka nka Noeli n'umwaka mushasha bimenyerewe ko abadandaza baduza ibiciro ku biribwa bya nkenerwa n'impuzu cyane cyane iz'abana. Yamara ubu leta yatangaje ko iyo ngeso ari mbi kubera n'amikoro y'abanyagihugu ataba yiyongereye. Cye Clavier Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.